mananye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamye na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Miriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro by'uno munsi hano muri studio y'indwi muri kumwe na Jordan nahazongiye kuremesha ikiganiro muri isanga mumva ku mirongo migufi ya shortwave kuba twumva muri mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu kuri mwe mutwumva muri mu Rwanda kandi turanabara mu kije ahandi mu ijwi rya Amerika mukunda ni kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com adresse ya Facebook yacu ni vewa radio yacu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kandi mu ntara y'Amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ngendo yawe Kama muri tekere tsobyanje Takuno kono mwenyura Afanga wera kuri iyo mifato Pasamuri imichungara Kota kona kige muna kuye kere siru hande Rasendi mano fukamye Kumusuri singa usote buka mwanje
akaririmbo ni kumushaha ka Kidumu. Kidumu ni umuririmbyi w'umurundi. Nuko rero dusaba imbabazi cyane nkuko twamaze kuvyandika ku rubuga rwacu rwa Facebook ko ari batrungikiye ama numero ya telefone bazi ko tuza kuyaga na ko hari abarundi yo mu gisagara ca Ottawa muri Canada. Ku munota wa nyuma abo twari twitumiye nta numwe yitavye telefone yiwe ariko ntacho reka duce tugaruka kuri mwebwe tubahe akanya tuko turaja muri weekend muri ko murakora ibiki amakuru avuga hiwanyu nayahe ico mufise muvuga kuri makuru twagiye turabashikiriza muri nondwi turiko dusa nkaho tuyisozera nayahe harimo nk'ivyo byihagari byo gusubira kunagura imigendanire hagati y'u Burundi n'u Faransa. Amashira hamwe yibanda cyane muri Afrika yarasohoye urwandi kwavuga yuko batabiryoherewe cyane gose ko ngo n'umwanya atari umwanya wo gusura kunagura iyo migenderanire mu gihe Burundi biko bwitegura amatora. Hari kandi n'imigenderanire yahagaritswe ku munota wa nyuma hagati amasezerano niyo yahagaritswe hagati ya Canada mu gisagara ya cumi Canada hamwe no mu gihugu cy'u Burundi. N'amakuru menshi twagiye turabashikiriza murabwira icumu yavuze ko ariko munatubwire aho iwanyu ayo ariko arahavugwa ayo muriko muribonera ayo mwabonye canke bababwiye muri nondwi turiko turasa nk'abasozera. Ni muri isanga mwari mumenyereye ko ishimikira ku bafasoni tugatumira abafasoni batandukanye abo twari twatumiye bari rero abafasoni bo muri korari y'Abarundi muri Canada mu gisagara cya Ottawa ariko ku munota wa nyuma nibitavye amatelefone yabo. Nuko rero ikazi ni rwanyu nshuti bakunzi muri rya nino.
Como surizna sote ukabwanja sinakyama sinateye nangwe kubuzima ho ndo yo shaha umanso mukenge
wa mbere duse ku murongo wa telefone ni Innocent. Innocent Ikadze, uherereye he? Mhm. Ayavugwa hiwanyu canke icuvuze ku yo twagiye turatangaza muri nondwi turiko dusa nk'abasozera. Urakoze, ugire umunsi mwiza. Yego. Ijwi rya Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, kiganiro muri isanga. Mwari mumenyere ku minsi yose kwa gatanu muba mufise abatumire bayaga kuvyerekeye ubuzima bw'abapfasoni, cyane tukabatumira abapfasoni nyene. Ariko no musa bwo twatumiye ku munota wa nyuma ntibitavye itelefone yabo, ari naco gituma twace tubagaruka ko mwebwe kugira ngo mutubwire amakuru avugwa ahiwanyu canke ico muvuga ku makuru twagiye turabatangariza muri nondwi turiko turasa nk'abasozera. Bayomba yomba Ijwi Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Trace na Oscar ku yindi murongo wa telefone. Oscar Ikadze.
Hello.
Ikadze ku Ijwi Amerika.
Konde baramukije.
Uherereye he?
Ni mu Kayanza.
Mu Kayanza haravugwa makiga Oscar.
Mu Kayanza ni sawa. Ama na ngomba ku cyumuje ku batumire muri ano fisetro. Aba pastori waso kwicana ibintu cyane n'amatora yimirike.
Mhm.
Yo kubera narumbise bavuga ibintu ku mazo kwicana barana kuka no kumwe ngaba dotare n'igisho kwaruka.
Mhm.
Ariko yewe mvuga uko umuntu wese yogira inyigisho cyangwa ku bijyanye n'urwaruka bakwiye kuzitegura neza kubera abo zitegura kuko ndashobora kubona yuko hari nk'ubusuka ngo ateguye nk'ibiganiro bihuza n'urwaruka cyangwa n'abandi bantu ugasanga atumiye umuntu umwe ku mucumba bakavuga nko ku ikomini ariko byemba ugakwizirika bihagije baba bakeneye gushyika ku mucumba ari abafite ubundi bagashyira ku mucumba nka yose kubera ni ukuvuga mu bihe by'amatora urwaruka rwose usanga mu mitwe rushushe aho rero nibaza kweri kwaba biteguye neza kubera mu by'ukuri twese twarabaye urwaruka turazi mu bihe by'amatora ko urwaruka rushuha rwose ugasanga mu mitwe ibameze neza icyo gituma babikoreye ku mitumba nka yose byogira akarusho gusumba aho gutumira umwe ku mutumba cyangwa babiri ibyo rero ndabivuze gutyo onya yuko na seni bishoboye yuko iyo mitunganya nk'uko kobara akarusho mu matora asinyirije
tukunganiye twibukije nk'abatashoboye gukurikirana iby'ico kiganiro nuko umurwi ujeje gutunganya amatora mu gihugu cy'u Burundi se niwatangaje ko abashaka kuzoba indorerezi baba bavuye muri Ekleziya Katolika baba bavuye mu mashengero atandukanye ko bahora barungika indorerezi baba bo mu miryango idaharanira inyungu za politiki hariho byinshi bazobanza kubasaba kugira ngo bashobore kuzuza kandi bakurikize kugira ngo byorohe gukurikirana ayo matora none Gahuska uvuze ati abo rwaruka rwigishwe mugabo bazishwe ku mitumba wowe kubgawe inyigisho zotangwa zoba zere kiki zigana kuki
tubari imigisho no kuvuga bidashirikiye ku mugambwe n'umwe zo ni gica twegamiye kugira abigisha urwa kuntu bazobana mu gihe cy'amatora kuko je nari gize kugwaruka ndazi yuko mu gihe cy'amatora kabisa kugwaruka mu mitora shuha ugasanga bariko basubira nangu mbere aba batwara hejuru ku nzego zo hejuru bo babanye mu mahoro ubwo ugasanga mu rwaruka mu by'ukuri ntikifashe neza ko prema numba yuko uwo kwigisha kwigisha gushyira ku mutima ni ukuvuga nk'ibyo ndabivuze mu gihe mutumira uwo ari we wese avuga yuko afite uburyo bwo kwitanga inyigisho ukuntu amatora azogenda mu rwaruka yoshika ku mutumba kuko
izo nyigisho zo kubgawe ni kugwaruka gusa hama abandi bari mu migambwe bandi abapfasoni abari mu ruge bari kubaregereza imyaka yo kurenga ubwo gwaruka bowe nta nyigisho bakeneye
oya bose barabikeneye hama shafe kuvuga ugwaruka mugabo bose barabikeneye kuko hariho na benshi baza gucora babaza ngo none ngo ndibyo dutora ngo ni biki ukuvuga izo nyigisho zikenewe bose muri rusange
hanyuma aho mukaya urakoze cyane Oscar mugabo aho mukayanza none mwatanguriye kuza murabona ko igihe cy'amatora cegereje uhagende urabona ko imigambwe iboneka iri mu bikorwa bitandukanye
oya musanga imigambwe niboneka kuko imigambwe zino atakiri bato zibona babanye neza
bose abari mu migambwe itandukanye ko hariho nk'ahakunze kuvugwa ko nk'abo mugambwe SNL wa Agatongwasa bakunze kumvikana bavuga ko bahohoterwa mu bice bitandukanye by'u Burundi aho mukayanza aho bimeze gute
oya mukaza ndinda batakibazo kabisa
nuko rero urakoze cyane gose Oscar ugira umunsi mwiza
sabana murakoze ubwo gucuma mu zindi gushikana
ego ngira ngo banyine byo barabyumva ugira umunsi mwiza ngaho mu ntara ya Kayanza. Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga n'ubu turasaba imbabazi mwe muri komora twumva mwari mumenyereye ku minsi yose ya gatanu tugaruka ku bitandukanye vyerekeye ubuzima bw'abapfasoni canke tukabatumira abapfasoni baza bagaruka ku bindi bitandukanye ko ari umwanya w'abapfasoni ariko no musabe twari twatumiye ntibashoboye kuboneka ku munota wa nyuma ntibitavye amatelefone yacu twaciye tubugururira urubuga kugira ngo mutubwire amakuru avugwa ayiwanyu muri kino gihe turiko dusa nk'abasozera inondwi canke naho mugire ico muvuze ku makuru atandukanye twabatangarije yaba yavugwa mu Burundi yaba yavugwa ku isi yaba yavugwa mu Rwanda muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo hose turashikayo nta mipaka turindire rero ibyumviro byanyu Thank you.
ayo mwana yari ntore yarumuyabaga yareswero yarakarorero murunga nwe uwo mwana nikatiha yarakunze yarakunwa yarumu kristu niyasiba misa niko yareswe niyahemuka.
Twese na François kuyundi murongo wa telefone. François ikadze
makoze ndabumviriza
uherereye
njwe mperereye mu gihugu cya Tanzania mukoa wa Kigoma mu ntara ya muri mu komine ya Gakongo.
Hama namakuru tuzaniye avuye ngaho Tanzania canke hari hico ufise uvuga kuri twagutangarije ga François?
No kuri kubyo muri mwantangarije na kwimana igiza cyane makuru yawe ariko gusaka imwe yashima nkuko ijwi rya Amerika rigumarira kwicarana hafi abantu bitanga inkuru nziza amakuru atohojwe ashima hama nkipfuza cyangwa ikipfuza cyo gusikira na twebwe nk'ijwi rya Amerika murakwiye gutembera aho turi nk'ahandi mu nkambi ya Mutenderi mukaza kutubaza icyo tugona kuburyo ibiriko biragenda mu gihugu cyacu cy'u Burundi kiri ku mutima twashikiriza n'icyo ari nifuza
ko tugufise imbere yo kucutubwira ne yavuga ngaho muri Tanzania. Reka tubanze tukubaza ahubwo wica ugona kuri ibyo ushaka kutuzoza kubabaza.
Yani icyo ngona cya mbere ni uko inkuru ziko ziravugwa yuko labuda amatora yegereje yani hakaba hari abantu batifuza bari hano mu makanza batifuza gutaha n'abandi bayifuza gutaha abakifuza gutaha ko bizogenda aravu nicyo nari nifuza hanini tumubaza akazotubaza ntagenegere inkambi ya Mutenderi cyane cyane hari abantu benshi batifuza gutaha amadifuza ari ku bw'ibyo kenshi nukuri turafise amakenge kwa matora yegereye kabisa ku bantu bari bamwe bazira imvo za politike hariho n'abandi bazira byinshi labuda bahunze ubutegetsi bwo mu Burundi nicyo nari nifuza kumuze mutubaze icyo twoba tugona kuri ivyo.
Tuzorungika umumenyeshamakuru wo ngaho muri Tanzania James Jovin abikurikirane. Ariko François, hari byinshi bikunze kuvugwa muri ayo makambi na cane cane ugasanga hariho icuka aho turavuga zanduta turavuga za na Mutenderi rimwe na rimwe. Ubu vyifashe gute hagati y'impunzi ziri ngaho muri ayo makambi?
Nukuri novuga yuko ivyariko biravugwa vyinshi bizanye n'ivyo umutekano. Ubu novuga yuko leta ya Tanzania kabisa ubu yarakajije umutekano ukomeye. Ubu novuga ko impunzi ziratuje gusa bivanye no kugene bivanye abantu biyandikishe bari bazi yuko amatora labuda azobona umukandida yitoza nibo bafise ubwoba yuko batahukanwa ku nguvu gusa impunzi ziratuje hari amahoro usaramye umutekano wa kwinyuma y'inkambi kabisa. Ubu mbere haranugaye bugaye ni kandi kuko baravuga yuko agomba hari isesa na muna soka inkambi
kubera
bavuga yuko bagomba gukora isesa ry'impunzi zose ziri mu makambi.
Isesa ni ko guharura
harugwa ubu bavuga yuko nta muntu ashobora gusohoka inkambi rero aje nyuma y'ikijiji kugira ntihagire abantu badafise amakadi binjira cyangwa abafise amakadi batoroka.
Nicyo gihari ubundi none ivyo vyabinjira badafise amakarata. Amakuru yahora avugwa canke akunze kuvuga bavuga ko hariho nabahora binjira ngaho muri ayo makambi batari impunzi, ivyo bimeze gute? Hari cubizi ko
ivyo kwere turabizi kuko turanarara nirondo mumbabarire turanirondo kuko biravugwa yuko ashobora kwinjira bariko bahungabanya umutekano udafise ikambi labuda avuye mu Burundi. Biravugwa yuko hari abantu bahungurwa ubushaka ariko mu nyuma bakagaruka bivanye n'ubuzima bagora mu gihugu cy'u Burundi. Abo rero nibwo bakeka yuko hariho ubusuma bwinshi buba mu makambi, bafatwa kenshi bakaca basanga nabo bahungutse bari ba bakagaruka badafite amakadi ngaha mu nkambi. Iyo birahari
abajeje umutekano baragerageza bakabikurikiranira hagufi, harabo bamaze gufata babahana gute baramutse bafatwa?
Iyo bahanywe benshi baca baza gufungirwa ku magereza, abandi barabakurikira bivanye babonye yuko bidakishoboka bashobora kubarekuka bajana ku mupaka w'Urundi bakabashikiza igihugu. Ariko hanini ingorane ihari ni imvo z'uko bivanye n'ubwoba bafise yuko umurundi afashwe adafise igitambulisho cy'uko ari umukimbizi, baca bamu yani arije bamwe babura nirengero niko bavuga bamwe niyo makuru turonka. Ariko cyabatinya kuza barabaje makuru to kuyu nta gitambusha afite barabareka bakabamwo nyine badafite itambusha kuko bamwe araza kwisumamwo bagaca ibibaruwa ahegere inkambi abandi bakadandaza ibyo uko babashoboye.
Hai cha kibazo nacho cabafasoni bahora bafatwa ku nguvu mu gihe bagiye kurondera udukwi inyuma y'amakambi kiraca havugo.
Icho kibazo ubu niki kivugwa cyane gusa ni nka rimwe rimwe gukoreta no vuga tabajeje umutekano b'inkambi barafashe no vuga ingingo yuko nta muntu aja gusenya inyuma y'inkambi atari kumwe n'abantu babashinga ntaye bashika batatu cyanke bane kugira ngo biganuke mu bisanzwe iyo bihenze akagenda yo nk'abafaso ni batatu cyanke babiri ibyo birabashikira kabisa. Ubu abakenyezi bace bagabanuna mu byo kugenda inyuma y'inkambi babo nyene bace bafata ingingo yuko batajanye n'abasungusungu no vuga ati n'abajejwe umutekano w'abakimbizi nyine mu nkambi barafasha bakabaherekeza inyuma y'inkambi.
Hanyuma tukivuga kuri izo kuri utwo tubazo mwakomeje kuza mutubwira nk'abagenzi banyu bari mu ikambi ya Rusenderi muri Repubulika ya Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu byo bashira ahabona bavuga ko ingorane zibugarije harimo nk'ingorane zo kutoroherezwa mu gihe bagiye kwa muganga, hakabamwo ingorane z'amashure kuko ngo bataronswa impapuro zerekana ko bashoboye gutsinda mu ishure kanaka. Mwebwe ibyo bimeze gute? Mwebwe bimeze gute?
Twebwe hino ku kibazo cy'ubuvuzi abakimbizi twahagurutse kabisa turabyamagana kuko ntitwaronka imiti ihagije bivanye n'ukugene nyine hari abantu benshi bazanye badaje kwivuza ugasanga nabo batwaye imiti, hari abatanzania benshi baza kwivuza ugasanga barakwicanya abatanzania kuko gukurikira abarundi gushika amanama yahoezera abana abashefure zone n'abamwenyekiti gushika wabyamagana gushika hejuru bavuga ni Geneve. Ubu rero barabituriye umuti ariko ku kibazo cy'amashuri, mu by'ukuri ku kibazo cy'amashuri ubumenyi ntibuhagije cyane kuko tuvuga urabye ubufasha buhabwa abana ntibuhagije kuko hariho ibintu bibura nk'impuzu, ibirato, ego bararonka nk'amadafutari ariko urabye abarimu babigisha mu y'amakami ntibafitiye ubumenyi buhagije bivanye n'agashara baronka n'abafise ubwenge bavuga ubumenyi buhagije baca bigira mu bihugu bya mu makambi ya Mozambique, Zambia na Kenya.
Hama iyo mu ururimi nago aho muri Tanzania ikirimi ururimi rukoreshwa ni Kiswahili.
Ururimi rw'Igiswahili rurakoreshwa ariko hanini hakoreshwa ikirundi n'Icyongereza n'Igifaransa.
Oya ndiko mvuga nk'iyo mugiye kwitura abaganga nko muri Rusenda hari abafaso nibigeze kutubwira muri kino kiganiro nyene ngo birabagora iyo bagiye kwitura muganga ko ari gihe baca barinda gusaba kuyundi muntu abavugira ivyabo kandi bari bashaka kuvyivugira kubera ico kibazo c'ururimi abatavuga Igiswahili.
Kuri iki kibazo c'ururimi novuga ko ishyirahamwe UNHCR yaramaze kugitorera inyishu yarashyizeho ibisata byigisha indimi gusoma no kwandika nko mu kika rya Prane muri DRC, yashyira muri Good Neighbor, yashyira muri NRC abakenyezi bari kururimi rw'Igiswahili kugira ngo bibafashe kuwasirana kuvuga kuganira n'abatanzania biboroheye. Navuga ikibazo cy'ururimi benshi ubu ba mu Burundi baramaze kumenya kwisigura, niyo bashitse ahantu bivuza nko mu bitaro bisata bimwe usanga hakorera Abarundi irero bagira amahigu gacyo sanga umurundi yo karavura bica bikorohera kwidondora ingo
ingorane zawe ego
kibazo ntikikomeye cyane kubyururimi kabisa
urakoze cyane François kuri amakuru yose duhaye ari ngaho mu muri Mutenderi no micungara Mutenderi Tanzania hose makamba atandukanye na zanduta ubwe nabagenzi bawe yuko dukenera cyane amakuru yanyu muzoze murayaturungikira kuri radio ya Charobaze Jemera Kaburungu koma
okay murakoze namwe nange isimu ya miri hewani murakoze
urakoze cyane urakoze cyane
ego
Izayi ikaze nawe
ego murakoze cyane gose
nawe uherereye
yee sinjiye kuba navuga hano nabamperereye ariko namwe
n'urenganzira
abamubona iyo zaba ziherereye
n'urenganzira bwawe ego
ego izina benshi banzi ndashimye kuvuga ibyo ariko izina ryanje rimenyerewe banyita Demokrate njani shimye kuvuga ndakuvuga ku bintu bibiri by'inkora mutima icyambere mvuga ku kijyanye n'u Burundi aho hariho abantu benshi bariko barababarizwa igufa ikibanza kimwe kitaramenyekana baza kwikiramo abantu kiri mu Burundi icyo ni kibanza nagenzemo kandi ndabona neza n'ubu naho noshika nohita nerekeza neza icyo kibanza ahantu giherereye waho ubu abantu banyurujwe baza kubicira ni nacyo gituma mutakibona imigimba myinshi mu gihugu cy'u Burundi itembagara mu mabarabara
icyo kibanza wakigendeyemo ugiye gukora yiki
icyo kibanza nariko ndarengana kuko yari inzira ica mu ishyamba iseruka bazanye imigimba yababa itanu izanywe na n'imodokari ya Hilix yari izanywe na komiseri do polisi wa bubanza yari yitwa Reme Jose Imana nuwa Kayanza hamwe nuwa Ngozi rero abantu barabafata bajya mumva ko banyuruzwe usanga babatwaye bakaza kubata aho hantu naha ni hagati ya province ya Bubanza Cibitoke na Kayanza
ibyo
ahantu neza wi
banza
winjiriye mu kibira ahantu ku kiyaga cya Gwegura ego n'ubu mugiye mu ndazi ko mukakora mutohoza neza ndazi ko mutoto
ha aho hantu wahaciye kangahe ga iza
njye nashika naci agashika gatatu kugira ngo mberifiye ndabe kije bintu baba bakora avuga byose byaba ari byo
wari wabibwiwe nande kugira ngo urinde ushobora kwegera ico kibanza kandi utazi ko byari biberaye ayo makuru ari wayahawe nande
je mu dangingo ukuntu nzangwe ndemwe icyo sinidondo yondi wari ko mugabo mu byo nkora na byo birimwo
ni ukuvuga
byo kuko ni ukuvuga ku bintu bijyanye n'ibintu bitohoza kuri ku mabi ariko arakorerwa ku Barundi narahashitse kandi narabibonye kuko ndabifitiye uburenganzira bwo kuhazunguruka
uwo gusaba
bamenye amabi ariko arakorerwa Barundi
uwo gusaba ibyemezo bitanga
ibyemezo n'ubu nubajyana kandi ndazi ko mutobura bibiri na bitatu cyane y'aho hantu nyeme
hanyuma aho hantu wararengana abariko barabikora ntihagire icyo bakugira ukabiraba
nabonye imodoka ije kuko nari nsanzwe ndazimenyereye imodoka zibikora naragerageje kwinyegeza kuko mu mizindi itanu bazanye barazanyemo umwe utari bwatse barukibona
umubyimba warukibona
tuvuge nk'umuntu hajya bamukubise asigaye yari kiruruma adashobora kuva hasi ngo agende iyo modoka imaze gusubira inyuma naragiye ndamubaza uwo muntu kuko jewe nanjye navuga ati ntafatwa nanjye nzoba mpfuye mugari imodoka imaze gusubira inyuma naragiye turavugana n'uwo muntu isanga araboshe abandi batekeye mu magunira
hama ntiwamutabariza
kumutabariza ko icyo twakoze twaramubohoye mu mugonga hano yari aboshwe
mwe nande
kuko umubiri twari kubera abandi bantu nashimye kuvuga kandi baraho i Burundi nyene kuko hamwe no bavuga ibyabo byose birangira
hanyuma ga tugume tukwita iryo zina ryawe washimye ko tukwita umaze demokrate umaze kumenya ibyo makuru warabwiye inzego zijeje umutekano
jewe icyo nakoze sikindi naciye ndabyandikira ajya amashyirahamwe agerwa agateka akazi na muntu kugira ngo babimenye ko izo nzego z'umutekano ntacyo nari kuzibwira kuko aribo babazana byari bigoye kugira ndabibabwire
umaze kubona ivyo warasubiye uraraba nyuma y'igihe kingana gute usanga bimeze gute
ubumaze kuhava kuko naje ibyo bintu barahavuye basana babimenya yuko no bandabizi iki kintu aziko nabone bafise abantu batanga makuru muri bo ubu rero hariho umuntu yasubiye ariko aragenda ati reka ngende ndabe ko bya bintu bavuga ko ari byo ndabe ko bibandanya atani yingiheze yambariye yuko yasanze ibiziga bibiri ne uwinjire mu gwegura ahantu hari umuserege ujyana amazi mu kiyaga
gwegura
muri Kayanza ni ku mupaka wa Bubanza cy'ibitoki Kayanza yego
hanyuma none aho hantu nta mihana nta mirima
rya kibira ni nko ku birometero bya baba 45 uvuye ku mugwa mukuru wa Kayanza yego
ayo makuru ijwi rya Amerika niri yahagaze koko dase n'izindi mpande ngo tubaze urakoze kubitubwira tuzogerageza tubaze natwe ingene byifashe ariko biranagoye kuko amenyesha makuru bacu batemerewe gukorera mu gihugu cy'u Burundi batemerewe guha makuru ijwi rya Amerika ni naco gituma kenshi makuru butumenya duca kuri mwebwe mukayabona muri yatubwira musi byemezo mu biduhe
hamate navuze mu gihe mwa mubikeneye neza nkaba nkingiwe neza no bashikana aho hantu mukafata amasanamu kandi nibaza ko n'amagufwa yarimwe mu biziga bakorera ikibi biriho
ni ibintu bibaza ko byatanguye ryari wowe watanguye kubibona ryari
natanguye kubibona guhera mu 2015 nabwo ndabivuga nsomerera kandi n'ubu birabandanya igituma mutabona imibyimba myinshi no mu gihugu cy'u Burundi babakura iyo babakura kuko icyo ni ikindi kinogo gishasha baza kwishyiramo abantu ego
reka ko ubufasha umwanya ungana gutya wo kubitubwira tuze kugerageza natwe bwe ku ruhande rwacu tuzobaze abajeje umutekano ico bavuga abo uwo barabonye muri nk'abandi twogerageza kubaza
navuze hari uwitwa komiseri yarakiri komiseri wa polisi yitwa Remedio Nzeyimana hariho wararongoye komiseri w'ingozi hamwe na Kayanza kandi hariho n'undi muntu akoreshwa muri ibyo bikorwa binyishe n'imbonera kure aba muri komine Musigati muri provinsi ya Bubanza niwe akoreshwa mu ibyo bikorwa bikomeye kandi nubu arabandanya abikora
demokrate amakuru amwe aragoye ku ko tuyateba ko dafise urundi ruhande ariko twabifashe amajeka tuzogerageze tubaze muri mu bajeje gucungera umutekano mu gihugu cy'u Burundi ico bavyumvira ko hanyuma tubikurikiranire hagufi
yego hama nagombe mvuge ku kintu nacyo simundi ziri muri Tanzania aho uyu François ariko abivuga ko ego ibyo ariko aravuga ni kuri bimwe nibyo bivanye naho umuntu aherereye naho umuntu yoba ari ariko hariho n'ibindi atagiye akora ko kuko usanga mu bantu bari mu karere ntibashobora kumenya iki ibintu bimwe ariko mugabo muri rusangi ibintu byagiye bihinduka ari impunzi zahohoterwa mu mezi aheze siko biri ariko mugabo ikintu kidutangaza ni uko n'ubu n'inkambi ya Nduta na Nyarugusu ziri mu nkambi ziguma zigegwa ko ibitero cyane tugaca twibaza ati none kuki inkambi ya Nduta na Nyarugusu ziterwa cyane kurusha izindi namba umutekano uri kuracungerwa kuko utocungerwa n'ahandi kugira ngo abandi babeho nk'uko ari abandi kuko ibintu namwebwe muri ko muri yumvira biratangaje aho umuntu yaba ashobora akagutera mu rugo rwawe ugaterwa rimwe kabiri gatatu mugabo ku wundi munsi ugasanga ku wundi umuhana wa naka ntatewe biratangaje cyane
urakoze kuri amakuru uduhaye demokrate
Ego
dusabe abashobora kuba bumva byumvise amazina yabo canke ikitu barondeye bazogira ico batubwiye tuzogerageza rero turondere no bajeje gucungira umutekano mu gihugu cy'u Burundi kuri ivyo vyagirije vyose vya demokrate rya America Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda twatumiriraho muri kuzamura duha makuru ahavugirwa ijo rya America abanyamakuru bacu ntibemerewe gukora mu gihugu cy'u Burundi n'acu gituma amakuru menshi agoye gutohoza akanagora no kuronka ariko kawe yafise ratwandikira kuri radio yacu @gmail.com natwe dutohoze Eric Ricard
murakoze cyane
nuherereye
okay ndi mu majyaruguru mu Rwanda kamanze bashimira ku mwanya mwatwaye Bwe kintu cyaha kuvuga ni nkuru maze iminsi ikigana muri iyi minsi cyane yura munyamakuru wa TV na Radio One waburi wirengera mu Rwanda noneho muri iyi minsi nibwo ubuyobozi bwa RIB mu Rwanda bwatangaje ko ngo yaba yaracikiye mu Bugande ariko nabo babivuga badafatika nose ni gute bavuga bafatika ngo yaba yaracikiye ngo zarubavu ngo asitungutse mu Bugande se basitiganya gute ko ariho babishinzwe ko ariho bashinzwe kugeza mu Rwanda bavuze aho ikintu yaba yaracatumye agenda naho yaba ashinzwe ukuri bagakurumirirwa mu bantu sawange nzemije
ego ayo makuru natwebwe twaramenye ni ibintu navyo nyene bikibandanya tugerageza kumenya uko bikurikirana hakazogira ico tumenya tuzosubira tubitangaze Eric wewe ukibaza ko hokogwa iki muri kino gihe wewe ukibaza ko ico kogwa co bicaye haba ku ruhande rw'amenyesha makuru canke haba ku butegetsi haba ku ruhande go gwafata ingingo z'amatohoza atandukanye ngaho mu Rwanda
ndetse mbona cyavugwa nuko hatukumbugwa nkuko wenda bakikumbe bakikumbe bakamenya ngo yakiyanga yere yakiye muri wanga yerekeza anga ubwo ashobora kuba hereye yangaha kubwo ubushishozi bwabo bakabaye bavuga ngo wenda ikintu cyatumye atoroka ubu ngubu ameze nk'aho yatorotse ibaze umuntu ari ahantu arasumbitse aragiye ahantu akora ntabwo asenze apfuye kugendera apfuye kugenda se ni nk'aho yatorotse wenda mu buyobozi bwa RIB mu Rwanda nimba hari ikintu akurikiranyeho mu Rwanda nacyo bagitangaza nimba wenda ndetse muri make bagakururiza mu bantu iki kintu cyatumye agenda muri make
numva ni nivyo RIB yavuze yuko ashobora kuba ageze muri Uganda ari muri Uganda naho bitaremezwa izina naho utayibuze ni twishimiye Constantin wa TV1 yego nuko tuzobandanya tubikurikiranira hagufi yego urakoze cyane n'abari mu Rwanda amakuru mubonaho iwanyu namwe bwe muze muri dusangiza kuri radio yacu @gmail.com Vincent nawe uratwumva Vincent uratwumva
ndabumva neza kare cyane mbwa ibyo bivuga ndabyumva
uherereye aho hantu utatwumva neza
kende bitendera nyene ndodumbura ariko ngenda madi agasoka go sarangere ngenda ndabumva nasiba
ngira no na telefone ka ukameze nabi rero
yego sindi mugana na sima ka siyaje ngenda temuye
yego na makuru tuzaniye canke nico uvuga ku yatandukanye
yego tewe hanini ngira ngo nico uvuga ku yatandukanye ko cyane cyane ko ya bira nyine ngaha mu gihugu mura ahanini ni by'amasora y'umuhondo na 20 ama kandi ntabifatanya n'icyo kibazo n'icyo nyine kihari karavada no rike bidakunda kutohoza amakuru neza no cyane cyane n'icyo nasiba yakazikora ariko ni kubashimira no uburyo mwebwe nyine mubona mugerageza mukwitanga mu byo mwaba mushoboye hano rero intereko y'icyo kumasaha yuko arategurwa ni mvuga mu masaha yuko arategurwa nabi rwose cyane uburyo abanyamigambo cyane cyane babaye no munsi hari imigambo ya nyabwo nk'ibiri nyabwo ko ikaba na bwiza kuko hari imigambo mushaka cyane ikunze guhama rwose
ubu nuwa
isomero
hama abo barabanari bi nabo ni bande
ibyo dukunda kubona n'ibyo kumva bahamwe nabo rero cyatumye rero ko biri kwitunganya na bitanu kubera ishyirya kubabaza n'uko n'abagenda intaro ndetse n'abantu bakimwe babikora ko nubwo nko munsi nyine gese hariyo mu ntara ya Rubanza ingorozi zitarayizononye
ingoro zibiri
yego zitarayizononye mu gusiga ibintu nyine babitameze byitase rero ahantu hatandukanye hari ikiganiro ibyo kwira rwanda muri isi mwashyikirije cyangwa kivuga ku bijyanye n'amashyirahamwe n'amashyiro yasabye mu kwiyandikisha byose bigera amasoro ngomba kubasaba yuko na mwebwe hamwe bikunda nuko mutegera ibiganiro niyo yari ibiganiro na banki biri ku ruhande rumwe ku ruhande yumvikana ibyo bari amashyirahamwe mugomba ayo mashyirahamwe agenda ku murongo y'icyo ubutegetsi bushaka ibiganiro ntibyoheze na banki kigire akanogera nyine gahagije cyane ariko kigomba kubategeka ibyo mukora nahandi namwe kuribereye murabizi ntabwo tuzongerera ndabasaba mu kuduha amakuru nubwo natwe bishobora rwose kumva ibya bintu bye ntibitemewe ibya natugora hari aho usanga byose harenga ku rubuga rwa watsapu ariko bigasaba ugasanga bamwe bamwe ayo magurupe ya watsapu ntibaronka amahirwe yo kuya bamwe magana abiri n'ibihumbi magana abiri n'ibihumbi kuri facebook live kubera bigitangira amahirwe dushobora kubikora ariko ibintu ntabwo bikora cyane sinzi ko ari ibihingwa byaba byaragoranye biradufasha muri ubwo buryo byadufasha na banki kwiyumva no gukeneza mwa bino bihe amaradiyo ari make cyane mu Burundi na banki akora bigenga
ego Vincent imbere yuko ugenda tugushimire kubona ufise ijwi rya Amerika ku mutima kandi tugusezerane yuko turiko turabikurikira turiko turaraba ingene dushobora kuza turabashikiriza ayo makuru naho bitoroshe
ego
tu ni ibintu ubuyobozi bw'ino radio bufise ku mutima ugira umunsi mwiza ngahe Bujumbura Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri isango n'umusitwa twabahaye urubuga kugira ngo mushobore kutubwira ibiriko biravugwa aho iwanyu amakuru avuga aho iwanyu atandukanye mwumbwire muvuge n'ico mushikirije kuyo tuba twabatangarije turavuga politike tukavuga iby'imibano tukavuga iby'ubutunzi tukavuga iby'ihindagurika ry'ibihe umurongo ni gwanyu imirongo ni gwanyu urubuga ni gwanyu aho muherereye hose ushobora kubufise na kwa WhatsApp uri kuratwumviriza ushaka ko tuguhamagara urashobora kutubipa hama tukakwihamagarira iyo nimero yacu ya WhatsApp nayo ni guteranya rimwe kabiri busa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ino nimero ni nayo mushobora guca ko kugira ngo mushobore kudusabikaniriza amakuru avugwa aho iwanyu na cane cane muri kino gihe amenyesha amakuru y'ijwi rya Amerika batemerewe gukorana ni radio yanyu kugira ngo dushobore kuronka amakuru avugwa aho iwanyu rero akenshi turayabakura ko muzoze muri yaduha twese Angelo Icard uherereye he Angelo ndumva ga telefone kiwe katamu tutashwe kumugomana ku murongo. Ayo makuru rero nako ndababwira ko mucisha kuri WhatsApp mushobora no gutera no gucisha kuri email yacu ni radio yacu @gmail.com Facebook yacu nayo ni VOA radio yacu aho hose murahadusanga atankomanzi. Tumira mategato hama duce tubagarukako.
Yeah.
Karirimbo ni icange ka François Sengiyumva mu gihugu kibanye gihugu cy'u Rwanda rivyo ariko nivyo ni gihugu kibanye ku barundi n'abarundi kazi turase bon fils ku ndi murongo wa telefone bon fils kazi ego uherereye he
magwina imunguro mu kare kango muna yenge azuba mu mengango rwa kagaye n'inyange mu dumudu ni
mhm na makuru tuzaniye gabo
rero numva nibwo nayinje ku kwira ariko gahunda nari nyizi ubwo numva numvura avuze ngo umuntu arababipa umugamba kandi avuga ariko nagerageje nkumva ukuntu koko niba ari numva abantu barahamagara abantu bakandika kuri WhatsApp abandi kuri Facebook ngiye nzabigenza gute kugirango ugiye kwikiryamye
I am a new thing.
Ubu ngubu na makuru menshi adasanzwe mfite ariko mu Rwanda turi mu gihe nyine twita impeshyi cyangwa cy'izuba ubu turiho turakora imirimo iduteza imbere turahinga mu bishanga inyanya ubu ndiho ndamanuka ahantu njya kuvomera njyewe ubu ubwo niyo makuru ariko kandi mu Rwanda umutekano nyine turawushimura hari nta kibazo hageze amakuru yandi make umuntu yamenya yajya aba yabagezaho gusa ndumva ndishimye kabisa ndishimye cyane kumugira kujiryamye
urakoze cyane natwe turishimye kuronka umukunzi mushasha uratwumviriza mugabo ntatuvugishe
ariko ari akantu numva nifuza kubasaba mu gihugu cya Uganda mu gace k'iburengerazuba ahantu bitaho ima district mufite abakunzi benshi cyane ko nabayeyo marayo n'imyaka nk'ibiri ariko nta buryo bafite bwo kubumva sinzi njya numva Tanzania ngo hari nimero babahamagara bakabumva niba mwazashyiraho ubwo buryo cyangwa se niba mwazaye ukuntu mwafungurayo umurongo najyaga numva muvugira kuri radiyo Gisoro ariko radiyo Gisoro ni radiyo ikora mu gace gatoya mu gace gato cyane ku Buganda ntabwo ibasha kumanuka ngo igeraho kuri Lake Albert aho muri Hoima district n'andi ho ndavuga sinzi rero rwose ni ibintu mwagakwiye kuzashaka uburyo mwafungura nk'umurongo bajya babumviraho
aho muri Hoima wabahitwa gute
nabaga hitwa cyangware ni kuri Lake Albert narindi hafi n'umwaro bita bita kenyanja hafi n'ahantu Uganda iri gucukwa esansi amakandi gatekerezo kanjye kuri icyo kibazo cyo mbabwiye nekeza ko rwose nk'ibihugu byacu by'u Rwanda na Uganda ariko gushaka ukuntu byakumvikana ikibazo kikava mu nzira ubwo bamwe twa navuyeyo njyewe nta muntu nkirukanye mva ku mpamvu zanjye ariko umuntu aba yasize abavandimwe bayasize inshuti akabura ukuntu uko yajya kuzisura cyangwa se akabura ukuntu yajya nko gutahura abantu be yasizeyo bose barebe ukuntu baganira nta kuntu twa turi kubana n'abanyamahanga bakure ngo abo hino two kuba tutagenderana usanga twebwe nk'abaturage rwose ibintu bitubangamiye bakire Afurika bari kuvuga ngo ibigihugu kimwe amasoko bayahuze baganire bicare baganire rwose umuntu ajya atembera Afurika uko yumva bishaka nta mbogamizi iriho
none Gabon fi aho muri Uganda bavuga ku kansonga kina hose waragerayo hari abanyarwanda n'abarundi bangana gute kugira ngo twumva ibiganiro tuzobishikana
ni ukuvuga ako gace ka Hoima district na gace kari mu majyaruguru ndumva mu burengerazuba urukwango iyo ugezeyo mbese hari aho bita ngo ni mu Kinyarwanda hari aho bita za Cyarushesha hari aho bita za Wiragaza hari aho bita za Hoimaho mu mujyi abanyarwanda barahari cyane n'abarundi barahari ariko n'umwe umwe ahubwo aho abarundi bari cyane ni ahantu hari inkambi bita gutira bahita mu Gikuyu abandi bahita ngo ni Gasoga ndetse ako gace yego hari n'abakavukire b'abaganda b'abanyoro ariko abo ntabwo ari benshi usanga abanyarwanda aribo biganje icyo gihe ndiyo najyagezaga gukiranga ku iriya mirongo migufiya ukumva biravuga bikorora ukumva biravuga bicika ariko nibura mubashe gucungaho umurongo mwabibasha kugira n'abantu ba umuntu akominikana cyane mukajya muvugana mukamenya amakuru yabo
tuzobigerageza
usanga banafite n'inyota yo kumenya amakuru yo mu Burundi amakuru yo mu Rwanda gusa
turashikana ubwo butumwa ko batwara kino gisata none wowe ikinyorura kigeragezaga bon fils
ndagerageza cyane Uruganda urunyankore ntacyo wambeshe
wabaye umwanya munini rero turakumva
Kuruganda
canke ibindi bose byose ko twumva bishobwe wabaye wamaze umwanya utari muto
kamvuga Uruganda nacu bose amanyagange banyita bonfisi mbere no mu Rwanda mu district y'Ingororero mbaramusa ko mwe na mikwano jange je muri ona kunseno abari Uganda yo Hoima abari Kinshasa bari bujumba amwe na muri zangaro n'ururi mu Ruganda mbaramusako nyiwe
we balenyo
cyangwa gena sigeyo ngendo kujya mbarabe ko mwena
urakoze cyane bose twakumvise we balenyo urakoze cyane ugira umunsi mwiza ariko imbere yuko tugusezera ijya mirongo wari watubwiye aba yo muri Uganda ntiturashobora kwironka ariko nka Tanzania abari iyo baratwumva kugira umvize ijwi rya Amerika usaga telefone n'abagenzi bawe bafite
ubabwiye
uhamagara guteranya 1 2 5 4 1 1 2 ubusa 1 ubusa 6 9 aho ni Tanzania abari muri
iki gihe urahamagara nk'uko uhamagara umuntu ukayumva neza nta kiguzi
nta nkomanzi n'imwe wiyumva urashira mutuyinite mbgabo ntibiba bihendetse cyane
mubigerageze na Uganda rwose ara abanyarwanda benshi cyane ngo bifuza kubumva
tuzogerageza
kandi na WhatsApp ndayifite nzajya nkurikirana amakuru rwose muri radio nkunda cyane
urakoze natwe ntituzo aka telefone kawe uzokwamize hafi uzuratubipa nk'uko wabikoze
yego
ugira umunsi mwiza nuko rero abatwumva murumvise ivyo Bonfice yaheje kudubaza vy'imirongo ya telefone mushobora guca kugira ngo mutwumvirize ko ari muri Tanzania amakambi atandukanye usaga telefone ka uteranye ukanda ufyonda wandika nimero guteranya 2 5 5 4 1 1 ubusa murantunga nsubire mu guteranya 2 5 5 kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Uri muri Kenya naho ucugira kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kwa twumva naho muri Amerika nimero yanyu mushira kugira ngo mushobore kutwumviraho ikibiriraho ni guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turaza gusozera mu kanya kongera dusaba imbabazi ko mwari mumenyereye ku minsi yose ya gatanu tugaruka ku buzima butandukanye bw'abapfaso n'ibyo barimo hirya no hino. Abo twatumiye uno munsi ntibashimiye kwitaba ikiganiro ku munota wa nyuma, ariko twaciye tubaha akanya kugira ngo mushobore namwe kutubwira amakuru avugwa aho muri n'ico mushikije kuyavugwa kandi murakenuye abariko barayaduha. Muze kubandanya mubikora mutwandike kuri radio yacu arubaze gmail.com canke naho muturungikira ayo makuru kuri VOA radio yacu, iyo ni adresse ya Facebook. Akaririmbo duhava dusezeranira ko ni twafagiki ka Clarisse Karasira. Mwofa kukivyisi arubusa reka rero tusozere ngaha tubasezere kuri ayo majambo ya Clarisse Karasira mu karirimbo kiwe twafaga iki. Mwakoze mwe mwabanye natwe muri isanga y'ino munsi mwariko mushikirizwa na Jewe Diane Nahazwe yakoze Jeffrey Mutagoma yageranije amajwi akaba yaranaduhagarikiye muhinga bw'ivyuma hamwe na engineer bari kumwe izina rya bagenzi banje ndabipfurize kubandanya muranirwa mu byo murimo byose. Turaza kongera igihe cy'isaha 12 makuru avugwa mu rurimi rw'ikirundi n'ikinyarwanda aho tuza kwibanda kuyo mu karere gece saa imwe n'iminota 30 na yazo bagezweho ku isi yose, ariko turaza kwibanda kuri Afrika. Turangana ngo duhanganiye intebe z'ibyubahiro turebana ingwe ngo ntitubayeho mu rwego rumwe ingano guhumuka ishyari izangano ubugome biradushengeje ku iherezo ry'ubuzima haryubundi bumarikiye ikishingura nkashorwa nuko zose tuzisigaye dusa sinzobe dusesengure